nzamba
nzambira samirana
Turi kwigenekerezo rya 9 myandagaro mwaka w'2021 mwiriwe mwese bakunzi ba radio Inzamba sangwe ikaze makuru yacu y'ukuri uyu wa mbere amakuru mushikirizwa na Jewe Josine Kaze naye akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira Ikiziga cy'umugabo caraye gitowe kimanitswe ku rugo iwe mu ntara ya Muyinga akaba yishwe n'abantu bataramenyekana mu ntara ya Kirundo ho hari umugore yaraye yicishije umugabo wiwe w'agafuni acarayanyaga gushika ubu akaba atawuramenya irengero ryiwe Uyu munsi n'umunsi mpuzamakungu wahariwe abasangwa butaka ubwoko bw'abatwa bukaba buri muri abo basangwa butaka umwe muri bo akaba amenyesha ko uwo munsi ushitse mu gihe abatwa batatu baherutse kwicwa babiri nabo bakaba bafunzwe Nayo imiryango y'impunzi z'abarundi zirenga 400 iheruka gushikanwa mu ikambi y'impunzi y'imurongwe irasaba ishyirahamwe HCR kuronswa ibintu byo kwifuka be n'ibyangombwa bibaranga nk'impunzi mu kanya inkuru imwimwe ukwayo kaze
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri web 3 akaburungu inzamba akaburungu org
Ndasubiye kubaha mwiriwe mwese ano makuru tuyahereye muyavugwa mu gisata cy'umutekano muke hari umugore yaraye yishe umugabo wiwe yamukubise ifuni mu ijoro ryo kuri uyu wa munani myandagaro ku mutumba Kivumo muri komine n'intara ya Kirundo ico yamuhoye kikaba kitaramenyekana uwo mugore ntibaramenya irengero ryiwe nyuma y'ugukora ryo bara nkuko bimenyeshwa n'ababanyi biwe ni inkuru dushikirizwa na Vanessa Muhiteka
Umugabo yishwe n'umugore wiwe yitwa Ndengengo Jean w'imyaka 35. Amakuru dukesha umwe mu babanyi avuga ko uyu mugabo n'umugore wiwe bari baririranywe basangira mu munezero. Aya makuru abandanya amenyesha ko Ndengengo Jean n'umugore wiwe batashe mu ijoro bashika bateyana amajambo. Muri ayo matati niho umugore yaciye yica umugabo wiwe.
Ijoro, bashitamara niho yamuganga mugabo rero. Umugore acabwira umugabo we ngo ugende ubyika burire nawe umugabo ariko wowe niyo twirirwanye mvuye kukugurira akago cumira ngo nigaburire rero baca bashwana umugore asaba ati jya ntinda ku ntanga sipfo gatoya isuka acarayo mukubita mu mutwe ngiye kwikingira mukubise ya kabiri acaye kubita ku kuboko urutoke rusha ruracika wende Ndengengoma Jean niko guca bamutabariza ngo bamujyane kwa muganga mushikanye kwa muganga acarapfa
igipolisi muri komine n'intara ya Kirundo baremeza aya makuru ariko bakamenyesha ko kugeza ubu umugore w'umuhisi Ndengengoma Jean atawuramenya irengero ryiwe
Vanessa Muhiteka arakenuye nayo mu ntara ya Muyinga hari ikiziga cy'umugabo catowe kuri uyu wa mbere kimanitse ku giti mu rugo iwe nk'uko ababibonye babivuga ivyo vyabereye muri zone na komine Mwakiro mu muryango iwe bavuga ko yoba yishwe muri iyo ntara nyene umusirikare ari mu basirikare bato bato aragirizwa kuba yarashurashuje umwigeme w'imyaka 17 vyabereye ku mutumba Gomo muri komine Giteranyi kuwa gatandatu heze nk'uko amakuru avayo avyemeza n'inkuru ya Josephine Jones Nkunzimana
Uwo musirikare yagirizwa gusambanya umwigeme n'uwo mu ikambi y'abasirikare bagwanira mu mazi ubu yakorera ku kirindiro kiri ku kiyaga Gweru muri komine ya Giteranyi mu ntara ya Muyinga uwo mwigeme yagirizwa ko yashorashuje nawe umwigeme ahejeje umwaka w'8 nk'uko amakuru ava ku mutumba Ngomo zone Masaka ahabereye ico caha abimenyesha ayo makuru nyene yemeza ko hari hafi y'isaha imwe z'ijoro ku munsi wa gatandatu igihe vyaba uwo musoda yaciye afatwa uwo wa gatandatu nyene n'uwa polisi kumva z'amatohoza ayo makuru agatangwa n'abajejwe intwaro muri komine Giteranyi muri iyo ntara nyene naho umugabo yitwa Begine Ndereyimana yatowe mu gatondo ko kuri uyu wa mbere nabo mu muryango iwe yapfuye ikiziga ciwe cari iruhande y'akazu ka sugumwe ku muhaniwe cari kimanitse ku mugozi uboheye ku giti nkuko amakuru ava aho ku mutumba wa Ntobwe abimenyesha bamwe bajeje ntaro bemeza ko yoba yiyahuye ariko mu mujyango wiwe bo bakemeza ko uwabo yoba yishwe umujyango wa Ndereyimana ugasaba igipolisi kugira amatohoza kugira bamenye bamwishe n'ingene byagenze ku bijyanye n'ugo rupfu ntitwashobye kuroha umuvugizi w'igipolisi ngo agire icyo abivuze ko
Tukiri mu makuru y'umutekano nyene bigwanisho biba mu ikambi ya gisirikare bitanditswe ngo namakosa akomeye cyane taye ko n'uguhemukira igihugu bivugwa n'umukukuruke mu gisirikare Ajudon Major Bigirimana yahoze ari igisongereza icinkwaza ngabo aho avuga ko mwe n'ivyo bigwanisho hari byo biheza bigakoreshwa mu bukozi bw'ikibi nawe Lieutenant Colonel Idefense Baranyikwa yagirizwa kubika ivyo bigwanisho ataho vyanditswe ngo akwiye gukurikiranwa n'ubutungane bwa gisirikare dutege yompi uwo mukukuruke
ibyo bigwanisho bagi bintu binyegezwe bitamenyekanye byadutse amakenga menshi cyane twaribaje tuti none uwo muntu kamanda w'ikambi arabizi niwe yazinyegeje ntizanditswe muri magazedarme ntizanditswe mu gisirikare kandi ntiziri uruhande rumwe zagiye ziranyegezwa none ni kuki yazinyegeje yagomba gushika kuki ibyo byose bikadutera amakenga ariko rero icyo tubona ni uko uwo mutima wukuzinyegeza yari afite ngira ngo ikintu agamije icyo kugomba kuzakora inabi ariko umugambi we ni mubi cyane kuko ari umukuru w'ikambi ikigira kabiri kugira ngo arinde azinyegeza harimo imvo nyinshi imvo numva zihanitse zumvikana ni uko ngira ngo zoba zari zifitiwe umugambi wo gukora inabi ajya binyegeje abasirikare biba kubera iki naho zavuye ntiyigeze hamenyekana ntiyigeze havuga kandi kuri iriya koti ya Cibitoke atawuramenya ingene ibintu bigenda uzagomba ngo bishe naka ngo bageze gute ugasasanga rero ni amategeko ariho nayo guha umwikoho umusirikare izo milise nta diriwa n'imwe zifise mu mategeko ya leta y'igihugu yo kubaha ibigwanisho nk'ibyo
nukuri amategeko aratomoye cyane rwose
ukaba uri umukuru w'ikambi ukaba uri intwaza ngabo reka icuburi cyose ukaba uri responsable w'ahantu icyo kintu ategereza kugihanirwa perpetuite kuko aho iyo ni trahizo trahizo uguhemukira igihugu
Ivyo uwo mukukuru ke abivuze inyuma yaho habonekeye mu ikambi ijana na cumi na kabiri yo mu Cibitoke inkoho zirenga ijana z'umugoko bwa Kalashnikov n'inkoho zitanu za rutura ataho zanditswe mu kanya turabandanya n'amakuru twabateguriye
Nakari kamaro ko kuronswa urukingo rwa coronavirus Abahinga mu by'ubuvuzi b'inishirahamwe impuzamakungu zitaho amagara y'abantu OMS basaba gukingira abantu kubera imvu nyamukuru zitatu. Urucancu rukingira cyane cyane abantu bafise ubudahangarwa buke mu mubiri, rukagabanya ibitigiri by'abaremba n'abapfa. Urukingo rugabanya kandi ibitigiri by'abaca mu bitaro, bigatuma ibisata bijeje amagara y'abantu mu gihugu bitarengegwa. Iyo ibitigiri by'abaremba cyane abapfa bigabanutse kubera abantu baronse urucancu, bituma ingaruka mu by'imibano, ubutunzi bw'imiryango n'ubw'igihugu zibanke. Muramenya neza uwikingije arashobora kwandura nawe agashobora kwanduza abandi
akanakamo ka radio inzamba agateka kawe
Abatwa bo mu Burundi bari mu mugwi w'abasangwa butaka ku isi leta ikaba ibitaho mu migambi itunganya yo gufasha abatishoboye ivyo bishikirizwa n'umushikiranganje w'agateka kazi na muntu n'ugushigikirana email de sabushimike kuri uyu munsi impuzamakungu wahariwe abasangwa butaka ku isi bakaba barenga imiliyoni amajana ane idonido na delicia kamikazi
Umunsi mpuzamakungu wari wasangwa butaka ku isi uhimbazwa ku itariki ya cenda mwandagaro umushikiranganje jeje gateka kazi na muntu no gufatana munda akamenyesha ko mu Burundi abarundi bo mu bwoko bw'abatwa ariwe basangwa butaka ngo leta ikaba ibitaho mu kubashira mu migambi ifasha abarundi bari mu mugwi w'atishoboye email de sabushimike n'umushikiranganje gateka kazi na muntu no gufatana munda
batako duhunda tubibutse ko abasangwa butaka mu Burundi bari mu bwoko bw'abatwa leta mu migambi yayo yo gufashanya n'iterambere ridakumira ikaba ifasha abatishoboye n'abatwa barimwo aho twavuga nk'umugambi wa leta w'iterambere w'imyaka indwi kuva mu 2018 kugeza mu 2027 hamwe n'umugambi wo gukingira abanyagihugu
umunsi ukaba uzohimbaza mu Burundi kuwa 20 ntara ya Cibitoke ku Cibivugo dutsimbataje imigambi y'ubutunzi n'imibano kuri bose abatwa dasigaye inyuma. Umunsi mpuzamakungu wahariwe basanga butaka ku isi washinzwe n'inama ya bose ya ONU mu 1994 mu ngingo yayo ya 49 agakwego 2014. Mwamenya kwishyiramo mpuzamakungu ONU riharura kuri uyu munsi abasanga butaka bagera ku 476,000,000 mu isi.
Delicia Kamikazi na wene tumukengurukire uyu munsi mpuzamakungu w'abasangwa butaka rero ushitse abatwa batorohewe mu Burundi. Abatwa batatu nibo baherutse kwicwa mu bice bitandukanye by'igihugu hamwe n'izindi ndongozi zibiri mu batwa zifunzwe. Umwe mu basangwa butaka yaganiriye na Radio Inzamba asaba ko bokubahirizwa nk'abandi Barundi bose n'abafunzwe bakarekugwa. Ido nido na Benia Serakana.
Abo basangwa butaka bavuga ko badakingiwe bishemeye mu Burundi. Umwe muri bo asigura ko basangwa butaka bamaze igihe bicwa mu nyuma imiryango yabo igahabwa amahera y'intica n'ikize kugira ntibabaze uwabo iyari. Uyu musangwa butaka arerekana abamaze kwicwa mu minsi ya vuba mu Burundi.
Wari abacu batari bake bafunzwe duhereye kumwe mu ndongozi z'abatwa afunzwe n'urwego rw'ubutegetsi kuva muri Londres turangije kugezera saha muryango we uburenganzira bwo gushobora kubona uyiwe. Hari n'undi mutwa nawe nyene ari mu ndongozi z'abandi we wamaze igihe kitari gito apfungiwe mu ngohero y'ubujyantimba. Umwe n'undi mwene turangije hari umutwa yagandaguwe i Muranza. Hari n'undi mutwa yagandaguwe ingozi ku mutumba wa Sudasha. Hari n'undi mutwa kazi yigeze kugandagurwa ku mutumba wa Mutumburi muri komine Vundi mu ntara ya Kirundo.
Uyu musangwa butaka asigura kandi ko abapfunzwe atanakime kibagira gushika ubu. Agasaba leta y'u Burundi gukingira uyo mugwe w'abarundi bakubahirizwa nk'abandi bose indongozi zifunzwe zigafungurwa.
Ibyo rero tukaba twasaba ko leta niwe muvyeyi wa bose ko yodufasha umutwa wacu apfunzwe akarekurwa n'abasangwa bavuye kitari gito bapfunzwe bakarekurwa kandi tugasaba ko n'ubwicanyi bukorerwa abatwa nabwo nyene guhagarara. Cyane cyane icyo twasaba indongozi z'abatwa zifunze zikarekurwa kuko benshi ntacyo bagira.
Uyu musangwa butaka agasaba ko ubutungane bukwiye gukora ku muntu w'umutwa yagirizwa icaha kugira amenyekane igituma afunzwe. Uruganda kwa Radio Inzamba ntituraronka kuri telefone umuvugizi w'ubushikiranganji bw'agateka kazi na muntu kugira twumve kw'ico kibazo bakizi n'ico bakimaze gukogwa.
Nkuko nari nabibabwiye mu ntango z'ano makuru imiryango igera kuri 450 niyo ibayeho mu buzima bubi mu ikambi y'Umurongwe nyuma y'indwi bahashitse. Bose baje bava mu ikambi y'agateganyo ya Mongemonge aho bari bamaze amezi arenga 20 bagasaba ishyirahamwe mpuzamakungu ryita w'impunzi HCR kubafasha mu kubaronsa ibyo kwifuka n'impapuro ndangamunzi kugira bashobore kwidegembya. N'inkuru tubaza Trifine Kaniwabo.
Abo bantu bari mu miryango 450 bashitse mu ikambi ya Murongwe ku munsi wa gatatu heze. Bamwe muri bo bavuga ko bagifise turago two kuryamika k'abana, abandi nabo bakavuga ko utwo turago twahereye mu ikambi y'ifata kibanza ya Mongemonge aho bamaze amezi arenga 20. Muri iki gihe basaba ko boronswa ibyo kwifuka n'impapuro zemeza ko ari munzi.
Nta fomo, nta karata y'inzira, nta n'ikintu kimwe dufite kikuranga. Tusaba yuko baduhereza ibitamburisho, bakaduhereza amafomo, bakaduhereza n'uburengete twipfuka na kintu dufite twipfuka na kintu kimwe dufite twakuye hariya. Nta n'impuzu tuvuga bo baba baraduhereje abana twakuye hariya, nta n'ikintu na kimwe baduhaye hariya. Abana babayeho nabi bishwe n'imbeho.
Ku bandi nabo babona ko bakwiye kuronswa ifashanyo yihuta n'amashyirahamwe yita agateka kazi na muntu mu kurindira ko ishyirahamwe HCR ribagarukirako. Bagatinya ko batarongejwe iyo mfashanyo yihuta bashobora kubangamirwa n'indwara zivuye ku isuku rike.
Turindiriye utuntu tw'ifungurwa nyine tubona bushobora kuduhereza. Dushobora gutinya indwara zitandukanye ku buryo twegeranye turi mu bantu benshi, kandi dusaba yuko botugira nk'abandi bintu byihuta batima turindiriza. Reka kuryama baryama kugura ngo bugaragara kubira na kuva ko nta bureta ibyifuko ntabwo tubona ntacyo.
Iyo miryango amajana 50 kabije kwiyongera ku mpunzi zirenga 43,000 z'abarundi ziba muri iyo kambi ya Murongwe nk'uko biri mu bitigiri bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ACR ryo kuwa 30 ruheshi 2021. Twagerageje kurondera urongoye ikambi ya Murongwe kugira ngo twumve kugira twumve icyo bivuga ko ariko ntitwamurose.
Tufinika ni wabo wa kenu ye mguso zera no makuru tuwagire bivugwa mngisata chingino ahoma nilakiza Jean Paul aliwe kuvakuru yuwima na ramus kwa ashira hamwe ya basketball muburundi mihiganwa yumu pira wa maguru muburundi na ho imiteguro ilabandanya mkurindira ko ihiganwa jigi huguri tangura ingurudu shikiri zguwa na Blaise ni jimbele
ayo matora yitabiriwe na mashira hamwe chumina atanda tu vose vato ye Jean Paul manilakiza yito jewe nyene aje gusubira ugiste kararuza yaramaze imisa ashamiranye mu buyobozi na Chef Sabushimike Jean Paul Manirakiza asanzwe ari umuvuga butumwa amahisha ko agiye kugarukira amategeko akamenyesha kandi ko ababangasanganywe azo mutuma ivyo akora byose abikora mukuri ibizotuma basketball itera imbere mu Burundi muri ayo mabanga icegera ciwe ni Hacimana Clave umunyabanga mukuru ni Yannick Ndayiragije umunyabigega nawe ni Sambarani Olivier mumupira maguru naho mugihigano rizotangura ku munsi wa gatandatu tuza imigwira bandanya imyiteguro umugwi wabo bamaru uzoserukira Burundi mu nkino za Afrika z'imigwi yatwaye ibikombe wabo wangarije ibitsindo bibiri ku bindi n'abakinyi b'Abarundi b'umugwi userukira gihugu bari mu buruhuko Vitaro yanganije na Kayanza United ubusa ku bundi nayo Flambeau du Centre yatsinze Rukinzo igitsindo kimwe ku busa Message ngozi nayo yahora mu mahiganwa ya Kagame Cup yaragarutse mu gihugu vyanse kucitse mu gice cha kabiri gishiri cha nyuma uwo mugwi nawo nyene uzoserukira Burundi mu nkino zihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo warerekanye ko umeze neza mu nkino zitatu uwo mugwi wacinye watsinze rumwe unganya rumwe utsindwa rumwe inkino nazo za Jeux Olympiques Burundi bwavuye Tokyo ataco butahukanye abanonotsi ba Burundi niboroye muri izo nkino Kirete Francine niyo sawa yina na se akawa gatanu ku meteri 10 abandi byarabataye kuwa amazi byarekanye ko ibyo kwiga bikiri byinshi
Ninongaho duce dusozera makuru yacu yo kuri uyu wa mbere dushimire mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza be nabagenzi banje bafashije kuyategura nkabandi bikebanuye naho ubutaha